Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no ku kibanza cacu ca internet arico wezi 3 akaburungu radio yacu vewa@gmail.com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amatora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburayi aherutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango yatumye imigambwe iri hagati na hagati muri politike yari isanzwe ikomeye muri uwo muryango itakaza igitigiri kitari gito c'ibibanza risanganywe muri rusangi. Ibyo ni mu gihe abahananira ibidukikije n'abatsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi bashira imbere ya vyose inyungu z'abakavukire bagize intambwe ziboneka muri aya matora. Nikihe ivyavuye muri aya matora bivuze kuri kazoza ka demokrasi mu karere k'Iburaya? N'ubuhe butumwa abatora bashatse gutanga? Ni kuki abatora birukiye abo banyepolitike batari hagati na hagati? Nizihe ngaruka ivyo bishobora kuzogira ku vyerekeye imigenderanire hagati y'akarere ka Afrika Kaburaya na Afrika na cyane cyane kubijyanye n'ikibazo cy'abimukira? Ibyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Pacelinde Kumana yanonosoye ivyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza UK EU Party aba mu gihugu cy'Ubwongereza. Twatumiye kandi Atanase Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Batumire ndabaramukije.
Ndakuramukije
ntanguriye kuri wewe Paceri, ayo matora aherutse kuba y'inamashinga mateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi avuze iki?
Amatora sinumvise neza ikibazo avuze iki ku
nshaka kuvuga nikihe mu byavuye muri aya matora nihe nsiguru bibonamwo?
Jewe ndavye ku matora yabaye ngaha mu Bwongereza, ikintu ca mbere kiboneka nuko Abongereza berekanye basidukanye niyonka yuko igitigiri kinininya tuvuge nka 55% bifuza yuko ubwo Ubwongereza bwoguma muri Union Europeenne. Nico kintu ca mbere kiboneka. Ikindi nuko hariho abatabishaka bashaka ku Bwongereza bupfa muri Union Europeenne boba bagera nko kuri 45%, akaba ariyo batoye umugambwe witwa Brexit, abaserukira muri European Parliament ko aribo bazo baserukira. Icyo nicyo cya mbere kiboneka. Ikindi kiboneka nuko muri Union Europeenne nyene imigambwe iharanira ibyerekeye environment no kuvuga
ibidukikije
yuko yaronse amajwi menshi. Ubu rero uzobona yuko ari kubera kandi iyo migambwe mu bihugu byose byo muri Europe uje kuma policies buzo sanga aribo bashobora kugira ico baguze ku bintu byinshi ku mategeko menshi azofatwa muri European Union.
Ego nawe Athanase Karayenga, nihe nsiguro ukura mu byavuye muri amatora aherutse kuba yabashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi?
Nsiguro ni nyinshi mugabo ikezi keno kuramo nika icyambere nuko nohera ko nkoga mu Faransa abantu bitabye amatora bakaja gutora barongerekanye rwose ibice 10%. Ubundi bata abahora basiba iyo hageze amatora yereke Uburayi abahora bagera ku mirongo nko 40% gutyo ubu ba 50%. Bivuga yuko ari mu Bufaransa ari mu bindi bihugu byo muri ubwo bumwe bw'i Buraya abantu bashyigikiye icyo cyimbiro cyo kuvuga ati iryo shyirahamwe turarishyigikiye cyane turishyigikiye mugabo baravuye hasi baraja gutora. Icyo nicyo niyo nyigisho ya mbere nokuramo. Iyindi nyigisho ya kabiri nokuramo ni uko mu by'ukuri ibyo berekana bavuga yuko ngo imigango yahora itwara yari ihora ikomeye yarataye ibibaza mu nama nshingamateka y'u Buraya nibyo, ariko si bibi kuko gushika ubu kuva imyaka 45 ubumwe bw'u Buraya butangwe gushyiraho ntugenya inama nshingamateka hari imigambwe ibiri mu by'ukuri imigwi ibiri abo bita PPE no kuvuga imigambwe gushyira iburyo cyangwa hagati n'iburyo hakaba n'ubundi ubundi mugwi witwa SPD nk'uko umuntu yavuga ati n'abantu b'abasosiyaliste demokrate abo nibo bahora batwara inama nshingamateka kuva ibaho. Ubu rero barataye amajwi kandi ni byiza kuko ubu abasowe usanga ari abongereza bashyigikiye ubumwe bw'i Buraya ari abadage ari abafaransa ubaterateranije abantu bose bifuza yuko ubumwe bw'i Buraya bukomera nibo benshi nibo bafise amajwi menshi arengeye ahubwo ayo bahora bafise kuko ufite uhereye ku abashinzwe amateka ni amajana 251 kuri abo ndibaza yuko abatemere ubumwe bw'u Buraya bafise 150 gusa ni bake cyane. Izo nyigisho nibaza ko umuntu yokuramo hanyuma nuko abarwanira ibidukikije bararonse amajwi kandi byiza cyane mbifuza ko gukomera gusumba uko byahora.
Hanyuma mugabo mu bihugu bimwe nk'Ubutaliyano, ibihugu nka Polonye na za Hongri, aho aba tsimbata ku mico ya kera n'imigenzo abashyira imbere inyungu za bakavukire, usanga kenshi ibibazo nka byinshi bavuga ko babita kubimukira baragize intambwe muri ibyo bihugu. Hari ikintu mubona bizohindura no mu Bufaransa? Marine Le Pen yaronsa amajwi menshi, akaba avuga ko mu byavuga ko byerekana ko abafaransa badashaka imigambi ya Emmanuel Macron, President Macron, hamwe na Macron nyine ubwiwe no bashaka kumwiyugumura. Niko ubibonaga Athanase?
Oya, nagatoye huko ubiraje bafa kuvuga ngo bashaka intwaro ya bene gihugu nguko tuvuga mu rurimi rw'Ikirundi bakoresha ibirunduzi, barya bo muri Polonye nabo muri Hongri nabo mu Butaliyani nabo mu Bufaransa ntashobora kwana ntushobora kubashyira hamwe mu nama nshingamateka nk'abapolone n'abafaransa ntushobora kubashyira hamwe aba espanyol bamwe ba italiyano barya bitwa ngo nibo baharanira rwose akazina agateka k'abataliyano ka kera n'ubukirisi bwabo nabo ntushobora kubashyira hamwe n'abapolone. Bivuga yuko muri ba bashinzwe amateka navuga amajana 251 uzosanga bakwiragiye mu migwi myinshi no mu Bwongereza abashaka Brexit nkuko Pacheri yabivuze nabone burya bashitse mu nama nshingamateka y'Iburaya bazoba bake cyane ntibazoja hamwe n'abandi ngo babe igisata gihambaye gikomeye rero bivuga yuko ubu mu by'ukuri imigwi ibiri iboneka ikomeye n'imigwi ishaka gukomeza rwose ubumwe bw'Iburaya abo barize henshi bari mu mugambi wa socialist bari muri PPE bari muri Green muri kwa Macron nibo benshi ahubwo abashaka yuko Iburaya bukomera abatabishaka ni bake cyane n'abajya batari hano naho bogenda bafise nk'abashikiranga abashingamateka 30 Marie Le Pen azwi afise 23 abantu bashaka kugira igisata gihambaye gikomeye kugira ngo agashaka kubakwa Iburaya basitara nta na gato.
Yego. Nawe Pacheri uravye nko mu Bwongereza ubu ikibazo cyo Bwongereza cyo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ikibazo gikomeye cyane mu bizotumana no mu shikiranganje wa mbere atashoboye kumvikana n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ngaho mu Bwongereza azotanga imihoho hagatogwa uwundi akaza uwundi musubirira muri rusangi ubona ubwongereza ubona buhagaze gute ubona buzovamwo ku kiranga mise gitegekanijwe cyo mu kwezi kw'icumi
ico ico kibazo kira nticoroshe kuko ubunye nagomba kubanza kugaruka ku kwica kibazo wari wabajije gahunga tanaze kuko kirakomeye abo bantu iyo migwi y'abantu bashaka kwidohora kuri ku bumwe bw'Iburaya nibumvikana ni nko ngaha nka Brexit nk'ubitwa Farage aranka cyane Marie Le Pen nibumvikana ku buryo rero uko nyine tanaze yabisiguye muri European Parliament ntibashobora kugira ama policies ahuye kuko ntibagira ico ikintu kimwe bumvikanye ko kuri ico kibazo na cumba jije ingene bizogenda biragoye gatonya kuko ubu hari abo muri Conservative Party niho hariko haraba amatora mugabo mu mugambwe kugira batore mu leader mushasha uyo mulido nawe kugira ronka majwi aguma rinda kwerekana ko ashaka kubongereza buva muri European Union mugabo ikintu kibagora nuko uwo ari we wese azoza yitwa ko ari prime minister nashobora gufata ngo akore agire iyo policies atagarutse muri parliament ngo aba parliamentaire babitore ubu rero hari pressure nyinshi kubaserukira abandi parlementaire muri parliament ko barinda ivyo bazokumvikana kose ari ugushaka kuvamwo birinda kugaruka mu umuntu akabaza abanyagihugu niba abaza abanyagihugu ndabona neza ko hari igice kinininya kirenga 50% c'abashaka yuko Ubwongereza buguma muri European Union ku buryo rero uko bitogenda kose naho hazoza umu prime minister ashaka gutwara Ubwongereza muri European Union ntibizokunda kuko urabona ko hariho abanyagihugu benshi bashaka ko Ubwongereza buguma muri European Union.
Atanaze witegereje aho mu karere k'Iburaya mwavuze ko ibitigiri by'abitavye amatora y'abashinga amateka w'umuryango w'umwe bw'Iburayi babaye benshi urabona ko banyotewe bicukiye amatora bashaka bari kwarondera abantu bashobora kumviriza bagatorera n'inyishu ibibazo byabo niki ubona kizokorwa cyane cyane kuri iyo migambwe yari hagati na hagati y'iburyo n'ibubamfu kugira ntibandanya itakaza icyizere mu byotuma hiyo migambwe ishimikiye itsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera kandi kenshi usanga ishyira imbere inyungu z'abakavukire ibibazo byinshi ikabita kubimukira n'abantu bava hanze niki bazokora
ntabwo icyo bazakora mugabo icyo mbona cyo kizashoboka nuko bawuja hamwe nkuko nabivuze bwa mbere kandi nkuko Pacheri aheje kubivuga ntibashobora kuja hamwe ngo bavuge bati dusenye inyoko kandi ntibishoboka ni bake cyane ikintu cya kabiri badashobora nukusubizi nyuma ikiza abantu bose banyote bashashaye nuko bagiye bati uburu ubwo ngeza naho bwagombye kwerekana ko bugomba kugenda byaravugoye none ko byavugoye kandi ari gikomeye kurutsura wewe witwa Autriche wo kwikuramo ntibishoboka wewe witwa Hongrie wo kwikuramo ntibishoboka abataliyani bashaka kwikuramo oya ntibashobora Marine Le Pen igituma yataye amatora igituma yatsinzwe agatsindwa na Macron yagomba kuvuga yuko ngo Bufaransa buve muri Union Européenne ngo buve mu buhebe ifaranga rya euro ubu nawe yarahindutse yarabihinduye ntakishaka yuko Ubufaransa buva muri Union Européenne icyo agomba kuvuga ni uko mu by'ukuri iminsi iri imbere abashaka kubaka Iburaya bakabwira bati reka twumvikane ku bintu byinshi bishobora kuduteza imbere twese Iburaya bube ibihugu bikomeye bishobora guhangana na Amerika bishobora guhangana n'Uburusiya bishobora guhangana n'Ubushinwa abo nibo bakomeye nibo bafite amajwi menshi nibo bafite ibibazo byinshi nibyo mbona bizoca biba biterekeye kudandaza hamwe n'Abashinwa cyangwa kudandaza n'Abanyamerika cyangwa n'Abahindi cyangwa n'abandi bose bazongera bati ok ubu rero kugira ngo ibidanoza byawe biziburaya biteza kubahiriza amateka yerekeye gukingira ibidukikije bitabaye gutyo ubazo bavuye mu murongo ntashaka guha yuko ibidukikije atacyo bimwerekeye hari naho Amerika izogira iti igombye kudandaza ibintu iwanyu Iburaya bakamwanga kandi bazobyanga ni benshi ubasanga hagati ubasanga ibubafu usanga n'iburyo nibo benshi
Ego, weho Pacheri kuri cyo kibazo nyene ubibona gute kucokorwa kuri iyo migambwe isanzwe iri hagati na hagati mu vya politike kugira ntibandanye itakaza icyizere ku banyagihugu.
Burya ukukundu ukongereza bwerekanye ko bushaka kubamwo hariho igituma hari igituma nushaka igituma cambere abanyagihugu bo ngahaba berekana ko bashaka kuvamo ni kubera babona ko hari haba ibihugu byinshi byo muri Europe East European baza ngaha mugabe ikindi gituma cya kabiri gikomeye ni kubera abongereza benshi ntibazi ibusera amafaranga ungena akoreshwa ntibazi n'abahatwara nta na kimwe bamenya muri kampanye jewe nakira mu mugambwe wacu twaravuga neza yuko ikintu cya mbere gikomeye tuzogira kandi aba ibuseri barinda kuzohindura ari ukuntu amafaranga akoreshwa hakaba transparency ni ukuvuga umuntu akabona neza amafaranga ungena akoreshwa abanyagihugu bakabona bati umunyagihugu ari ngaha mu Bwongereza akabona ati amafaranga dutanga n'aya amafaranga akoreshwa ibuseri angana uko kuko hajya burya ibuseri hari cyuka ntumenye amafaranga ungena akoreshwa kandi bakoresha amahera menshi cyane ibyo rero nibyo turinda kugira kandi n'iyo migambwe iri iyo migambwe yose ari abo baharanira environment n'abo ba central cyangwa conservative n'abalib dem nibyo bazorinda kugira ngo basubire kuronka abanyagihugu basubire kwizera Union Européenne basubire kubona yuko z'ukuri habari connected
Uwo mugambwe wanyu UK EU party mu kiganiro twigeze kugirana gihe habajya amatora yo yabashinga amateka umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari wavuze ko uwo mugambwe mwarushizeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mwibaza kuba mutavyifashemo neza cyane kwako mutaronsigiye kihagije cyo kwiyamamaza no kwimenyekanisha mu banywanyi banyu nabo batora
ego ingorane twagize ya mbere nuko twari dufite umwanya muto cyane wo kwiyamamaza twaronse indwi zitatu ivyo navyo ni bikenya kuko uwo mugambwe nta muntu n'umwe yari awuzi mugabo uravye amajwi twaronse ku bantu bashoboye kudutora twaronse amajwi agera ku 50,000 abantu badutoye ivyo rero turasubira kumvya imigambwe nk'ibiri yari isanzwe imaze nk'imyaka 5-6. Ibyo biraduha icyizere cy'uko mu matora azokurikira tuzoronka amajwi akwiye cyane yo kugira ngo turungike abaparlamentaire muri Union Européenne. Ikindi kintu cyatugoye ni uko hari abanyaburaya benshi baba ngaha muri iki gihugu batahaye uburenganzira bwo gutora. Ifite rero navyo nyene vyaratubabaje kuko turafise nk'abanyamahanga bagera ku 3 million bashaka cane kututora mugabo bataronse uburyo bwo batabahaye ubwo burenganzira. Izo rero nizo ngorane zibiri twagize zatumye tutaronka amajwi ayo twari twibaza ko dushobora kuronka.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho turiko tuvuga ku matora aherutse kuba yabashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi, ico ayo matora yoba avuze kuri kazoza ka demokrasi muri karere k'Iburaya, hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika cyane cyane ku kibazo gijanye n'abimukira.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga ku matora y'abashinga amateka b'umuryango w'umwe burayi aherutse kuba icavuze kuri demokrasi y'Iburaya hamwe n'ingaruka bishobora kugira ku karere ka Afrika. Ndi kumwe n'abatumire Pajerindi Kumana yanonose ivyerekeye amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha wo mu Bwongereza wiwe UK EU Party. Aba mu Bwongereza twatumiye kandi Athanase Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa. Kenshi umuntu aravye mu karere k'Iburaya muri ivyo bihugu twahitura ko turavuga, aho abo bari mu migwi ya extreme droite batsimbataye ku migenzo ya kera no kwinuba abanyamahanga bakabatako ibibazo nka byose. Ku banyamahanga bari mu karere k'Iburaya abo bimukira na cyane cyane abo muri Afrika, babona kazoza gute? Bumva batekanye cyangwa barafite ubwo afise ubwo bakwibintu bishobora kuyanzara bakagira ibibazo? Karayenga,
ndiba bayo kwatabwo bamuntu yongira kuko nkuko nabivuze kare buryo abantu bagomba kwisanisha, bagomba kuvuga ngo isi yaraduteye, abarabu baraduteye, Islam yaraduteye, ngo ntacyo ntukiri iwacu, ngo twari barasibagiza kusura abakirisu, n'ibindi byinshi. Ni bake cyane mu by'ukuri uburaze naho bakomeye kugitwa ngo barakomeye, ni bake ntibashobora guhindura ibintu byerekeye ingene uburaya buzoguma bufitanije tutsi na Afrika. Iki nacyo umuntu yavuga ni uko ndabarize nk'ubu ababimukira bavuga bava muri Afrika ubu baragabanutse, ubu ni ukuri nta bantu benshi bakigwa mu mazi muri Libiya baracariho mugani bake icyo baragihagurukiye. Iki nacyo umuntu yavuga ni uko abanyaburaya kumbure babaye nk'abatumbuwe n'ukubona abantu benshi bava muri Afrika bahunga ingwano, n'ivyo hari n'abahunga ubukene, bahunga inzara, ivyo vyarabonetse. Ngo ikintu batari barabonye ni uko mu by'ukuri hariho mafia niko umuntu yo vyita imigwi y'abantu
imigwi y'inkozi zikibi
abantu bagomba kudandaza abandi bakabaruha bakaza muri Cameroon bakaza muri Cote d'Ivoire bakaza mu bindi bihugu bati nimucungisha abana banyu abasore abakobwa tubajanye buraya bazoronka akazi ayo kwari kuba benshi bakabona rero abantu bahurikiye muri Libya bavuga mu mihingo yose muri Afrika abanyaburaya byarabacumbuye ntibari bazi yuko ari abashimusi ari abantu bahenda imiryango yo muri Afrika icyo notara nk'akarorero umuntu ari iwacu yokumva i Burundi hari abakobwa n'abagore benshi barungitswe gukora muri Arabi Saudi muri Oman muri Kuwait reka bijya bihugu byo muri golf y'abarabu bava i Burundi babahenda ngo bagiye gucinya imishahara myinshi ngo amadora 2000 aba babigira bariho barazwi bamwe bakora muri leta abandi bakora ako kazi nyine k'ubushimusi abo bagore iyo bashize hariya bashikira mu buja butagira uko bungana barahenzwe ubu rero hari abagore bashika batwaye ifare abagore b'abarundi kazi bahenzwe bakagenda muri ibyo bihugu bashika 400 ubwo buja bwarabaye no muri abo switi ingenzi abimukira baziburaye ubu nibyo bikwiye kurwanywa kandi uzocubona abimukira baza bahenzwe bagabanuka kandi ko bizobandanya
yego tuza ku mirongo ya telefone duse demokrate uratwumva
ndabumva cyane rwose
uhamagaye urihe
da
uhamagaye urihe
aha ndi Burundi
yego ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikirize
abo je nyarimo ikibazo akamo n'icyumviro
yego
namunyereza kumviriza iyo je n'abije batumire ko ravuga kubijyanye naje matora abaye kugira ngo cyangwa mwo bwo burayi ariko je nyinerera no
yego
alo ari n'icyumviro mbona alo
ndabumva muduke kwijambo
ego nuko buri ya Afrika yacu yacapika ingano nyinshi cyane gose no alo
yee bandanya turakumva
ya Afrika yacu yacapika ingano nyinshi cyane gose yaba mu cyane n'ubutunzi
alo uratwumva
je ndabumva cyane gose
yego bandanya ntuhagarike turakumva natwe
nuko rero yacapise ingwane mu bijyanye by'ubutunzi ukaraba politiki ingene ihagaze ukaraba imigenderanire iri mu bihugu bya Afurika n'andi makungu usanga rero ari ikibazo kiri gifite impungenge kuba hasinze bajya nubwo ntabikanye neza ku rubuga ndabisomera bimare benshi bagiye abarundi bajyanwa mu za Oman na za Arabia Saudite kugira ngo baze kurondera amafaranga yiyo ariko tukumva neza ko bageze bakoreshwa ibindi bintu nibyo rero Afurika igifite ingorane n'ibihugu byayo bigifite ingorane mu buryo butandukanye ndumva neza ko rero aje matora nibyo yagenze kujya ashobora kuba ingaruka ugasanga ibyo bihugu bidahita bitangira bigarukura mu by'ubutunzi bitwara neza mu bijyanye na politiki ndetse n'imibano tukabona ko ari ingorane ariko rero sinumva uko bizogenda reka namwe mumfashe ku mugisubizo
eka tubaze Pacerindi Kumana hari cyo muvuga kuri cyo cyumviro cha demokrate
sinumvise neza ugena heza icyumviro cyiwe urashaka kugira
yari karabaza ingene ibintu bizogenda ko twari ko turavuga atanazi yari karavuga nkabo barundi kazi bajanywe muri Oman abantu babahenda iyo migwi y'inkozi zikibi babwira ko bagiye kuronka uburyo bwo kwibeshaho kumbe bashitseyo bagakoreshwa mu bindi demokrati reka avuga ati igihe cyose hazo hari ibibazo muri Afrika abantu nkabo bazohendwa kandi bazokwemera bibaze ko bagiye kurondera kwibeshaho neza kurushiriza ariko arabaza ingene ibintu bizogenda
icyo no kwemeza nuko urabye ikintu abashinga amateka bo muri bo mu Buraya nyene igitigiri cyabo cahindutse abo ba green bimigambwe baronse igitigiri kinini inya bivuga yuko urabona neza ko ibibazo byerekeye human rights issues n'ibindi byerekeye social justice ari ibibazo bizosubira kugira uruhara rukomeye mu mafaranga abanyaburaya bazoja baragurana canke bafashisha ibihugu byo muri Afurika. Iyo rero ni intambwe mbona ko ari nziza izofasha kandi nko kuvyerekeye ibintu politiki ya Union Europeenne yo guhagarika abanyafurika bakabahagarika muri Libi bakamererwa nabi ibyo byose nk'ubu ndazi ko bazobisubiramwo kuko abo ba Green ntibashaka kwemera ko abanyafurika boba baracane bakabatunduza nk'aho muri Libi ko hari abantu bagera ku bihumbi hafi 50-60 bamerewe nabi muri Libiya. Ibyo rero uzobona ko hazogira igihindutse muri politiki y'Europeenne izofata kuko iyo migambwe itanguye kuba kugira igitigiri kinininya muri parliament.
Murakoze. Tuvise kandi Abdul ku murongo wa telefone. Abdul uratwumva? Abdul? Uhamagaye uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba karere ni Rwamagana.
Ego, wagerageza kuduza ijwi uka nimba ufise ikibazo canke icyumviro shikiriza?
Reka nagira nshimira radio y'ijwi rya Amerika uyu mwanya muba mwatugene nagire nsuza abasugirwa atahazi na ndikumpanuka muraho ni amahoro.
Nameza murakomeye damwe.
Mu Rwanda turashima Allah mbonero kwifuriza iraidi nziza abasilamu neza bo nagira mbaza ikibazo nka cyangwa dutatu cya mbere nkibaza ese igihugu cy'u Rwanda kivanye muri uwo muryango w'ibihugu
umurongo wawe ntumeze neza. Halo, umurongo wawe ntumeze neza. Umurongo wa Abdul ntumeze neza. Turagerageza dusube turabe ko dushobora kumuronka. Ntitwashoboye kumva ibibazo yariko arabaza. Tubandanye iki kiganiro muri isanga. Demokrate aracyari ku murongo? Demokrate uri ku murongo?
Ndacyari ku murongo, ndabumva.
Ego, tubanze dusaba imbabazi ariko ratwumviriza imirongo ya telefone imeze nabi cyane. Tuvise abantu benshi bariko bararondera kuduhamagara ariko ntizushaka kubaronka, biguma bicikagurika. Ubaze ikibazo Demokrate.
Nakabazo kandi nakunasozera ko.
Ego.
Nikuvuga ko ni gari kimwe bya abantu bakwini bashaka ko kugwana gatya kazi. Kabanyafurika bibirizanwa mu bindi bigo konda ubuzima. Ndimirango yako ariyo yarose kutubirebire kusunga ija imirango yashikataza ibibanza mu gice n'erimwe inone ubwo baje bashina mateka bwo mu migambi naze bari kwabona gashavu ugasanga bace bashavura ku buryo nazo basho kubasha gufasha ibyo bihugu bwa muri zamuke by'ubukungu ahantu bya bitigira ibyo bajyanwa hanze konda ngo buzima mu ndiko bwabiri kiya bugabanuke narya ari busanga bari hejuru mu by'ubutunzi.
Murakoze. Reka atanaza bishure mwishure Karayenga.
Je uko ndabibona rero ndabibona ukundi burya ububisha bwose bwabo bagira nabi baza kudandaza abantu bakabaza n'iburaya cyangwa bakajyana muri Arabi Saudite n'ahandi kubigwanya bizohera muri Afurika iwacu kuko sabanyaburaya bazaza kutugwanira bazoduterera kumbure badufashe baduha amahera mugabo heko ni sosuteza kuri hagarika abantu bavimuraya baba bava muri Afurika bazi buraya bazobandanya abaje kwiga ingenzi zishobora kuza ariko ziza twabigwaniza iwacu ntiturindire ngo abanyaburaya nibo bazobigwana ntazi nk'akandi karorero ndizeye yuko mu nama nshinga amateka nshasha bazobandanya iciyumviro yuko abasoda barungi kwa mu bihugu nka muri Somalia nka muri South Africa barungi kwa ni bihugu byinshi by'abanya Afrika bo bishiramo ubwitonzi kuko gushika ubu umenga na mahera abanya buraya bapfa kurungika ntibaraba ingene ibihugu byacu byakoresha ngibyo nabyo ndibaza ko ndize ikoze bisubirana ariko amajambere yose atwereke abanyafrika twenze ni twebwe tuteza kuyagurukira duteza kuvuga tuti turase yuko abakobwa n'abagore bacu baza muri ahabisautis turase yuko abana bacu bava muri ayawunze cyangwa bava Abidjan cyangwa bava mu Nigeria barungikwa nk'inyamaswa zo kubagwa muri Libya turabyaza kandi ibyo bigirwa n'abanyafrika bene wacu ibyo rero amaleta yo muri Afurika ntace akaraba ngo ntibitwerekeye abanyafurika ajye baca bakaraba ngo ntibitwereke irwanira iwacu nitwe twosezwa kubirwanya nitwe twosezwa kwangira yuko abatwara mu bihugu by'iwacu bashora abana bacu bakabashora kugira ngo baze gutera amatomati muri Espagne baze gutera amatomati muri Itali aha muri Itali no muri Espagne hari izindi mafia hari abandi bagize nabi baca bakira abo badada bavuye muri Afurika bakaca bakoresha nk'abaja ugasanga nko mu mirima y'imboga zo muri Espagne harimo abanyafurika benshi bazanywe muri ubwo buryo bwo kuza guca amahera atacanabamarira ko babahemba nabi cyane ivyo ni ivyo twe abanyafurika tuteza kurwanya abanyaburaya bazobirwanya bisobe biteza kuvako.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Idrissa, uratumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye uri he?
Ndi hano Kigali.
Yego, ufise ikibazo? Yego.
Ndibarizo mu mutumirwa mwatumiye ku nyungu z'Ubwongereza ruvuye mu mashyirahamwe. Inyungu Afurika yabifiteho ni iyihe? Cyangwa kuguma muri uriya muryango inyungu ni iyihe?
Murakoze. Reka abishure Maître Paceri.
Murakoze cyane
Paceri, mumwishure.
Yego, urakoze kubaza icyo kibazo. Urabona nk'Ubwongereza twebwe mugambwe wacu turiko turasaba ko buguma muri ubu hari ibihugu bya Buraya kubera iyo wigengurukaho ugatonya ntushobora kugira imigenderanire ikomeye n'ibihugu biri mu bisata binini nk'abanyamerika, Ubushinwa, Ubuhindi, ibyo bihugu byo ayo mashyirahamwe yose no muri Afurika bariko baragerageza kuja hamwe. Urabona n'u Rwanda ruri muri East Africa Community hama ruri no muri African Union. Ibyo rero niko bizorinda kumera na Afurika kugira ikomere, irinda kuja hamwe. Nico gituma rero ari ngombwa ko Ubwongereza buguma muri European Union kuko niho bugira ingufu.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku vyerekeye amatora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi aherutse kuba mu bihugu 28 bigize uwo muryango. Ku ngaruka ivyo bishobora kugira ku vyerekeye demokrasi Buraya, no ngaruka bishobora kugira ku karere ka Afurika cyane cyane no ku kibazo c'abimukira. Ngaruke ku kibazo cy'ico amareta ya Afurika yokora kugira ngo abo banyafurika bareke kugurishwa n'iyo migwi y'inkozi z'ikibi, arabaja mu kigobe c'abarabu, arabagerageza kuja mu karere k'Iburaya, benshi bagaherera muri Sahara, abandi mu mwibahari Mediterane. Mwariko muravuga atanaze muri make nibihe mubona amareta muri Afurika yokora mushobora kudoma ku rutoki kugira ngo agerageze gutuma ubwo gwaruka abo bantu bakiri bato baguma muri ivyo bihugu kuko igihe cyose bazoba batabona iyo baja ata programme ziriho zo kwaronsa akazi no kubona ko batekaniwe mu bihugu byo muri Afurika bazoguma naho bazoba bazi ko biroshe bazoguma bagenda. Niki mubona amareta yokora?
umbabaye gato ngaruka ku kibazo bari baje kubaza facari ikintu cy'inyungu abanyafrika bakura kugira ngo bongeza bukume muri ishyirahamwe ry'iburayi hari abantu abantu bagira recherche scientifique benshi cyane ubwongereza burasize ama universite akomeye cyane yahora yakira kare zo kumara yakira abanyafurika baza kwiga kunonosora ashaka kugira amadoktora ino ubwo iyo programme yo kugira recherche scientifique amahera menshi yahora byiburaya agabanutse abanyafurika bazaba bahombye ikindi nacyo ubwongereza burahora butanga amahera menshi mu ishyirahamwe ry'iburayi ayo mahera amwe akavamwo imfashanyo iza muri afurika ubwongereza buvuye muri ishyirahamwe ry'iburayi amahera azoja muri afurika mu gufasha ibihugu bya afurika azoba agabanutse ngaruka kuri icyo cyiciro cy'iwawe ikintu abanyafurika bokora ni iki leta zokora ni iki ugabiraho nubaza kuvuga nti icya mbere cyihutirwa twebwe abanyafurika nk'abanyafurika twokora ni uko twokanura tureka kwiyorobeka tureka guhendana ababisha bari iwacu bari muri twebwe ni bene wacu turagendana abagurisha abagore b'i Burundi n'abarundi n'abanyarwanda n'abakenya n'abatanzaniya ni bene wacu tubadome ku rutoki abatwara nabi batwaye afurika nabi tubadome ku rutoki tubakubite intahe mu gahanga ntibizogirwa n'abandi bizogirwa na twebwe urwaruka rwacu ruherera mu mayira rugenda fagara ni bene wacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu ntitworinda kurarikwa ngo dukingira abana bacu iyo ngendo yo kuvuga ngo mbe abandi bakora isi kugira badukinge ituvemo muri inyo afurika nta narimwe ndumva bagira inama bati dukoranye ibihugu byo muri afurika twicare icyo kibazo cy'abana bacu bambuka bashorwa z'inyamaswa nta narimwe babigira ni kuki batabigize kuko hari abatwara bamwe bamwe bafisemo inyungu hari bamwe 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 bazi yuko ibyo myenyekana boca bakurica intahe mu gahanga ibyo ntibihinduke ibizova hanze abarusiya abashinwa abahindi n'abanyamerika n'abanyaburaya ntacyo bazodufasha ni twebwe tuteza kubyirabya tukabyikemure umugani w'abanyarwanda icyo nicyo cya mbere umuntu yohera ikindi cya kabiri ni uko imigambwe ishaka guharanira gutwara Burundi cyangwa mu bihugu byo muri afurika babishyire muri porogaramu yabo kurwanira abanyagihugu bacu amashyirahamwe atarwanira gutwara babishyire mu migambi yabo amasengesho amasengero bande y'abakatolike cyangwa abaprotestanti cyangwa abahindi n'abandi babishyire mu migambi yo kurwanira abanyagihugu tureke kwama turindiriye ngo bizova hanze abanyafurika benshi barahabwa amahera menshi menshi cyane avuye mu migwi extremiste y'abanyamerika birazwi kugira ngo bagire amashengero y'ubusabusa atacatumariye ino iburaya hariho amafaranga menshi cyane ava muri amerika ahabwa ya migambwe twamye ko turavuga ya extreme droite cyangwa n'ibindi ino baharura yuko haje miliyoni 50 z'ama-euro ibyo byose ntibivugwe abantu babimenye babigwanye ntibarindire ngo turindiriye umutsinga uzova hanze
yego tugaruka ku mirongo ya telefone nyandwi araduteye akamo nyandwi uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ni Charles Nyandwi mu majyaruguru y'u Rwanda
ufite ikibazo icyumvire terera
none cyo nashakaga kumubaza
yego
ese nk'ubu akenshi ukunda usanga ibihugu bikunda gushyamirana kenshi bikunda kuba ari za afurika cyane baba bari kurwana gushyamirana nabo ubwabo kandi b'abanyamahanga byo mu mahanga bikaba byo biraho bireba cyane nyine byo birebera ese nk'ubwo ngubwo nk'ubu nk'abantu baba bari mu Afurika ibyo bihugu byo icyo hanze bikirigira icyo gikora nyuma bikazajya biteka bati Afurika tuba tushyamiranye cyane ese
ubarije icyo amakungu akora reka abishure ego reka pacheri mumwishure
sinumvise neza ikibazo yabajije ko ari kubera ingorane ziri hagati y'ibihugu byo muri Afurika
yego ariko aravuga ngo ibihugu ngo kenshi muri Afurika biba bishamiranye ngo ibihugu by'Iburayi byo hanze ngo byirabira ngo ni ikihe ngo amakungu yokora nk'uko nimba nabyumvise neza
nibaza yuko ngira ngo ariko aravuga nk'ingorane ziri hagati twumva zoba ziri hagati y'u Rwanda n'Ubuganda ibyo mu by'ukuri n'ibibazo byerekeye abanyafurika nta kuntu abanyaburaya bokwama bariko bari baza ta muntu yabasavye kuza gutora inyishu ku bibazo abanyafurika bonyine bafite niye bonyine hariho ukwego kwa East African Community izo ngorane zirashobora gutorerwa umuti muri ugo rwego canke bikaja hejuru bikaja muri African Union abanyafurika twebwe nye turafise ubwenge ubukerebutsi bukwiye bubwira ngo dutorere inyishu ku ngorane zacu ntitwokwama tuzera inze ngo abazungu canke ngo abanyaburaya ngo bazodufasha ibyo bibazo n'ibibazo byoroshe bikwiye gutorerwa inyishu n'abanyafurika bonyene
murakoze Israel nawe nyene ku munongo wa telefoni Israel irindi zinahuri
nitwa Sabusinda no mu Rwanda mu kagari ka Nyagatovu mu murenge wa Muga Karongi
yego ikibazo icyumviro
ni nk'icyumviro no kugira inama nagerageje gukurikirana amateka y'abo batora asanga hari hajya ngo azigira kugira cyane cyane abakomoka mu bihugu byacu by'u Rwanda n'u Burundi bagiye bitanga kugira ngo bagaragaze nabo ibyumviro byabo bya politiki mu bihugu by'amahanga by'i Burayi
imirongo imeze nabi mutubabarire twashoboye kumva icyumviro cyabo gatoyi imirongo ya telefone dusabe imbabazi abariko baratwumviriza ko twagize ibibazo by'imirongo y'amatelefone mu Burundi no mu Rwanda twari dufite abantu benshi bashaka kugira uruhara muri iki kiganiro ariko ni byadushobokeye ubuhinga hano kubijanye n'amatelefone mutwihanganire radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Atanaze kuri ico kibazo ivyo Pacherika aravuga ko abanyafurika batokwama imisi yose bibaza ko iyo nibagirana ibibazo hagati yabo hateza kuza abazungu abantu bavuye hanze kubatorera inyishu ibintu bashobora bonye n'ubwabo kumvikana ku neza yabo no kugateka kabo ico kibazo mwaza kwa liki wazo nkora mutima kitezwa kuvaho ivyo mvira bigahinduka
najena ina bibuze bwa mbere mu byukuri niho twohera niyo ntango ya byose mugabo hari ikintu gihambaye kandi twokura nk'akarorero ku bibi bihugu byo muri by'Iburaya nitwibagire n'umunsi narimo yuko ibihugu by'Iburaya ari Ubufaransa ari Ubudage ari ubwongereza baramaze imyaka 1000 bagwana harapfuye abantu bashika miliyoni n'imiliyoni muri izo ngwano zabo abarusiya batakaje miliyoni 200 mu ngwano ya kabiri y'isi yose ntitwibagire yuko aba turiko turavuga ngo bari kuba biyunga ubwo bw'Iburaya biyunga muzabo baratayakaje abantu benshi nitwibaze yuko ngo Iburaya hariho abantu kwisi babarusha kubabara kuko barababaye kuko baragwanye uravye nk'amasimitera aho bahabye abantu y'abasoja muri bihugu byino ni menshi n'abantu benshi rero tubikure kw'agarorero twebwe abanyafurika kwama dushamirana kwama dutwana kw'imyikomo kwama tumera nk'abana bazira umunsi umwe ngo wowe sindagukunze wowe sintacyo tugifana wowe ntabishorwa kurungukira ubwo n'ubuntu n'ibintu ataho bizodushikana abaciye mu ngwano bamaranye Hitler yamaze abantu ngahino baratebye baricara baraje inama batumverera aho twakagwanye birakwiye ubwongereza n'ubufaransa twakagwanye reka tuje hamwe tugire entente politike Union Européenne mu by'ukuri n'abantu bakomeretse rwose kenshi ariko bashoboye kwicara bakavuga bati ubu rero reka dushyire imbere intumbero umugambi w'amahoro natwe abanyafurika nabo dushamiranye ubu ntiturashikira ububisha n'abantu bapfuye abanyaburaya bashitseko nitwicare niturabe yuko atakazoza kariho na gatonya mu gushamirana nta kazoza kariho na gatonya kuko uvuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo birashamiranye biragwahanye n'ibiki cyangwa Uganda cyangwa Tanzania bijya bihugu byacu byose nta nyungu n'imwe iriho barabaza Abadagi icyo bakuye mu ngwano y'ejo bundi haciye imyaka 60 nta na kimwe nta na kimwe rero reka twigire icigwa ciza kuri abo banyaburaya barengeye ingwano z'amaho z'iwabo bararamaranye bakicara bakagira ati ubu tugire ubumwe bw'iburaya duhangane na Amerika duhangane n'Ubuhinde n'uguhangana kwanze tugabure akazi duhanahane ibyiyumviro duhanahane abantu duhanahane amashyirahamwe duhanahane abanyabwenge turungike abantu hamwe mu birere indege tuzubakire hamwe mu by'ukuri si uguhangana n'abashinwa abashinwa bariko bagura indege z'iburaya twe banyafurika ntituvyumve tubwiye hamwe tuzokora byinshi byiza
yego
mugabo tubwiye twikonye ukwacu ntacyo tuzoshikako
dufise kandi Joseph ku murongo wa telefone Joseph uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufise ikibazo intererano
mfite utubazo tubiri two kubaza abo batumire mwatumiye muri iki kiganiro
yego
mubanze mubanda mukirize
barakumva
yego akabazo ka mbere ku bijyanye n'uriya muryango wa Union Européenne ese ujya gushingwa nta mategeko yaba yarashyizweho ajyanye n'uburyo umuntu uzagira igitekerezo cyo kuva muri uwo muryango yazafatirwa ibihano akabazo ka kabiri ese kuri gushaka kuvamo kwa cya gihugu cy'Ubwongereza aho ntabwo byaba ari ugushaka kugira ngo bagaragaze ko baba baterwa ikibazo na bariya abantu bagendera kuri ayo mategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bakaba batera akajagari bitwaza amategeko y'uwo muryango bakajya bagenda muri ibyo bihugu uko bashatse bikaba byatuma ndetse byarateye abo Bongereza kuba bagira umujinya bakavuga bati reka twebwe ibyo ntabwo tubyishimiye akaba aricyo cyaba gituma bashaka kuva muri uwo muryango murakoze utubazo twanjye twaro
murakoze cyane reka Maître Pacheri ndi kumana bishyure mu mwishure
ego ubwambere na mbere muri mu mategeko mu mategeko dukurikiza muri European Union igihugu cinjiramwo kibisavye hanyuma kirashobora nuko nuko bisaba kikavamwo nama nta ntibaca baguhana ngo nuko ushatse kuva mu muri European Union nta bihano bategetse mugabo natabihano bihari hari amafaranga umuntu arinda ibyo bihugu ugomba kuvamo hari amafaranga urinda kuriha hariho murinda kumvikana ushatse kuta kuvamo mutumvikanye hariho hari ingorane n'ucugira kuko ushobora kubandanya mugirana za mugirana corporations na European Union kubera ubuvuyemo ha mikindi warubajije ngo none ku kibazo cha kabiri nibaza ko warubajije uti
ngo yabajije ko ngo icyo wacatumye ubwongereza buva mu mugambwe mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ngo ko bitoba bitumwa nuko kubera ukuntu amategeko ategekanije n'uruja n'uruza rw'abantu ngo bamwe akajagari abongeza bakaba babonye kuba nyabura yabandi boza mu gihugu batera akajagari
sino vuga yuko vyatewe nivyo ko ibi abanyamahanga baba muri Europe cyane cyane ibi bihugu bicinjira byinjiye muri imyaka ya nyuma benshi baraje gukora ino mu Bwongereza kandi twararonse abantu benshi baza mugabo harimo burya niko bimeze harimo nabaza baza gukora makosa gusa atakindi kibazanye mugabo rero Ubwongereza bwarahungukiye kuko bwaronse abantu benshi baza kuharondera akazi kandi bigatuma Ubwongereza bushobora gukora ibintu byinshi kubera rushobora kuronka abantu baza gukora muri za sector resources ubwo rero igituma mugabo hariho hari abanyagihugu b'Ubwongereza bashatse ku Ubwongereza bupfa muri Europe harimwo nifikuri harimo abongereza bagira bati twebwe ibintu abantu baraturenganyije batuma tutaronka akazi kuko bobo baza bafise ishaka rinini njye gukuryo gukora ariko hariho abongereza bakenya usanga badakunda gukora hari ubuzi badakora ibyo rero birashobora kuba vyukuri vyaratumye mugabo vyinshi bitegwa na politics hari imigambwe iguma ishaka kwerekana ko ari abanyamahanga batuma ihaba ingorane abongereza ko twova muri European Union mugabo by'ukuri bakanabesha n'ibitigiri ugasanga bariko batanga ibitigiri bitari byo nico gituma rero usanga hari abahendwa mu by'ukuri uravye muri macroeconomics ubwongereza bwarahungukiye nico novuga
yego dusigaje akanya gato hari icyo wo kongera ko atanaze gato cyane
ico no kongera ko nuko hari abanyaburaya bagiye kuba gukorera mu bwongereza pacari yavuze ati hariho abantu bashika imiliyoni zitatu erega hari n'abongereza benshi baba mu bihugu by'Iburaya kandi iciza cy'Iburaya mwomenya ko abanyeshuri ubu abana binjiye muri kaminuza ashobora gutangurira ishuri kaminuza yiwe mu Bubiligi akayibandaniriza mu Bwongereza akayibandaniriza hanyuma mu Bugiriki hanyuma akagira doctorat i Madrid
murakoze
murakoze
cyane barabatumire bacu Pacerindi Kumana yanonose amategeko yari yitoje nk'umukandida w'umugambwe mushasha mu Bwongereza UK EU Party aba mu Bwongereza twatumiye kandi Atanas Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa dushimiye rero abatumire bacu dushimire n'abagize uruhara muri ibiganiro dusubira gusaba imbabazi imirongo ya telefone yari imeze nabi mu Burundi no mu Rwanda ariko ntitwashoboye kuronka abaduhamagara benshi ngo bashikize ibibazo ibyemviro babaze n'ibibazo turabashimiye rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro tubasaba kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington.